Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi ni video niyo ngabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri wa gatanu Ubwongereza bwafashe ingingo yo kubuza ingenzi ziturutse mu bihugu bitatu u Rwanda, u Burundi na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Leta y'u Rwanda yabyakiriye gute?
Ntabwo babyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda ngo babyemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yayihaye, ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite.
Uyu ni Dr Mpunga Tarsis, umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi ugwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu batangaje ko ruriko ruca hirya no hino icy'amategeko avuga kugira amaradiyo yugawe mu mwaka w'2018 yugurugwe. Abahinga bishyira hamwe rigezwe amagara y'abantu ku isi OMS bagendeye no musi wa gatanu ibitaro byavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19 isagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abahinga bishyira hamwe rigezwe amagara y'abantu ku isi OMS bagendeye no musi wa gatanu ibitaro byavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19 mu gisagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Urugendo muri ivyo bitaro rwabaye rwa mbere abo bahinga bagize inyuma yuko bikomeye mu kiringo c'indwi zibiri. Umuvugizi w'ishyirahamwe wa MS Margaret Harris avuga ko igikorwa cabo mu gisagara cya Wuhan kizokwisunga ingendo ziteguwe n'abategetsi b'Ubushinwa kubera ingingo zafashwe ku bijanye no kurwanya ikiza cya COVID-19. Amenyesha ko bazovugana gusa n'abantu batandukanye babona ko bafise icyo baterera mwitohoza kumamuko y'umugera wa COVID-19. Zhang Jijian, umuyobozi w'ibitaro abahinga bishyirahamwe OMS bagendeye uno munsi kwa gatanu, ni nawe wa mbere yatangaje izina rya virusi ya corona inyuma yuko avuye umugabo n'umugore bageze mu zabukuru mu mpera z'umwaka w'2019. Abo bahinga ba OMS babonanye n'abaganga hamwe n'abakozi bo muri ibyo bitaro bavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19. Bavuganye ibitari bike ku vyerekeye akazi kabo. Bitegekanijwe ko bagendera ibigo byo gupimiramo imiti n'incandago, amasoko n'ibitaro mu kiringo c'indwi zibiri basigaje mu gisagara cya Wuhan aho umugera wa corona watowe ubwa mbere mu mpera z'umwaka w'2019. Abimukira amajana n'amajana b'abanyanigeria bari baraheze muri Arabia Saudite baraye batahutse mu gihugu cyabo. Eugenie Mukankusa araduha ibindi.
Nigeria ejo kwa kane yakuye abaturage bayo amagana. Muri Arabia Saudite bari barahezeyo n'impushya zabo zararengeje igihe. Aba mbere burukiye ku kibuga cy'indege cyo mu rwa mukuru Abuja bambaye amakanzu n'udupfukamunwa. Ibura ry'akazi n'ibibazo by'ubukungu mu gihe cy'imyaka ine byatumye abanyanigeria ibihumbi bajya gushakira imirimo mu mahanga. Cyakora icyorezo cya virusi ya corona cyabagabanyirije amahirwe mu bindi bihugu, yemwe n'inzitizi zashyizwe ku ngendo zituma bamwe batabasha kuva aho bari bari. Video yazengurukijwe ku mbuga nkoranyambaga muri ibi byumweru bishize yerekanaga abanyanigeria bavuga ko bashyizwe mu nkambi muri Arabia Saudite amezi arenga atatu, mu gihe ibindi bihugu byakuyeyo abaturage babyo mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Guverinoma ku wa mbere yari yavuze ko irimo kurebera hamwe n'abayobozi ba Arabia Saudite uko abanyanigeria 82 batahukanwa mu ndege ebyiri ejo kuwa kane n'uyu munsi kuwa gatanu. Abike Dabiri Erewa, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe abanyanigeria baba hanze, kwa gatanu w'icyumweru gishize yari yavuze ko kubasubiza muri Nigeria byatinze kubera icyorezo cya COVID-19. Yasabye abanyanigeria kutajya mu mahanga badafite ibyangombwa byuzuye kuko bitabaye ibyo ibintu bigorana.
Urakoze Eugenie. Abayobozi muri Libani bariyamiriza uruhagarara rubera i Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Eugenie Mukankusa arabandanye inkuru.
Minisitiri w'intebe wa Libani n'umukuru w'igihugu bamaganye urugomo rwabaye mu ijoro mu mujyi wa Tripoli, aho abigaragambyaga barakajwe n'ingamba zikaze zaguma mu rugo basakiranye n'abashinzwe umutekano kandi bagatwika inzu ya leta irimo ibiro bya komine. Kuri uyu wa kane ryari ijoro rya kane mu majoro yikurikiranyije abayemo imidugararo muri umwe mu mijyi ikennye kurusha iyindi ya Libani, nyuma y'uko guverinoma i Beirut ishyizeho umukwabu w'amasaha 24 yo kubuza ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Iyi ndwara yahitanye abantu barenga 2,500 kandi yateje ibibazo by'ubukungu. Minisitiri w'intebe Hassan Diab mu itangazo yavuze ko abanyarugomo batwitse ibiro bya komine kandi bagerageje gutwika inzu y'urukiko. Perezida Michel Ayun nawe yamaganye urwo rugomo avuga ko ikibazo gihari ubu ari ukubasha gutsinda abo banyarugomo batabwa muri yombi umwumwe kandi bakagezwa mu butabera. Iyo nzu ya leta yafashwe n'inkongi y'umuriro mbere ya saa sita z'ijoro z'ejo kuwa kane. Polisi yagiye irasa ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga mu rugomo. Imihango yo gushyingura umurambo w'umugabo wari wahitanywe n'isasu mu ijoro ryo kuwa gatatu yongereye ingufu abigaragambya. Abasirikare bashinzwe umutekano bavuze ko barashe amasasu mazima kugira ngo basandaze abari mu mukwabu bageragezaga kwigabiza inzu ya guverinoma.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu Ubwongereza bwafashe ingingo yo kubuza abagira ingendo baturutse mu bihugu bitatu, u Rwanda, Burundi na Emira zunze ubumwe z'Abarabu kwinjira muri ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu Bwongereza, Grant Shapps, abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, yavuze ko iyo ngingo igenewe guhagarika ikwiragira ry'ubwoko busha bwa virusi ya corona bwabonetse ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Mu Rwanda bakiriye gute iyo ngingo? Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali.
Iki cyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kirashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi wa gatanu saa cyenda ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa COVID-19. Nayo wajije umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima Dr. Mpunga Tarsis.
Ntabwo babyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa wanda ngo byemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yari ihari. Ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite. Ngira ngo ntabwo South Africa ntabwo bakigendera mu Rwanda cyane, wenda no muri iyi minsi yaguma mu ntuze ya COVID ntabwo n'ingendo zarahagaze nyinshi, ntabwo bakiriho benshi. Ariko birashoboka ko ari undi muntu wajya agacahanda akazi wacu birashoboka. Ariko kubera ko abantu bose benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere baza bipimisha tukanabapima mbere y'uko bajya mu gihugu muri bizinesi zabo, amahirwe menshi yuko itaragera arahari.
Kubi hari igihugu cyavuga ngo duhagaritse u Rwanda, ibyo musanga mubibona gute?
Icyo ngira ngo kirenze urwego rwa minisiteri y'ubuzima cyane muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ariko ngira ngo igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kumanajinga ubusugire bw'igihugu cyabo n'uko bashyiraho ingamba zirinda igihugu cyabo cyane cyane mu gihe cy'ibiza. Ubwo bafite impamvu bashingiyeho, ariko ngira ngo ababishinzwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga babikurikirana bamenye icyabiteye.
Iki cyemezo kije nyuma yaho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda, RwandAir, yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa Londres, ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuri uyu wa gatandatu. Icyo gihe Ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya COVID-19. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu. Nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa Kigali, ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu Bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora. Gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe bya mu rugo n'ubundi abagenda bagabanutse usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze. Nubwo Ubwongereza bufashe iki cyemezo, u Rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike bya Afurika byemerewe kujya mu Burayi. Usibye u Rwanda, iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Muri aka karere u Rwanda rurimo, ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka mu gihugu cya Kenya kugeza ubu. Si igihugu cy'Ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga Kigali ijya Gwanzu kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo COVID-19. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kije mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Australia bwashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota 8 mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Rubi igihugu kimwe cya Afurika kije mu bihugu icumi bya mbere ku isi. Kwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira, hazaba hashize ibyumweru bibiri mu rwa mukuru w'u Rwanda, Kigali, uri mu bihe bya guma mu rugo mu cyemezo cyafashwe na leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19 gusa nubwo biruko muri iyi minsi umujyi wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo mibare y'abandura buri munsi nabi iki cyorezo gihitana igenda yiyongera munyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba
yagufata inzigamba zo kugira ngo abantu bajye muri guma mu rugo nuko bwandi bwari bwazamutse kandi cyagiye nuvuga ngo abantu bose bari baranduye ntago bari bapimwe Nungwango era abangawa na abantu nyine bagiye bandura muri ya minsi mikuru kubera ko twatangiye kugenda dupimira ku midugudu muri Kigali ahantu hatandukanye yagaragara nyine ko abantu bari barandukiye igihe bari benshi ko bari baboneka nta gitangaza kirimo ariko nanone ibyumweru bibiri ntabwo byari bihagije kugira ngo tubone igabanuka rihagije ry'imibare ariko kugeza ubu ngubu tuyotere byo muri Kigali n'ahandi mu tundi turere uko bimeze uko byari bimeze imbere hari impinduka bigenda bigabanuka
kugeza kuri uyu wa kane minisiteri y'ubuzima yavugaga ko abantu 363 aribo banduye COVID-19 nabo 192 mu bari barwaye barayikira abanduye bashya batumye kugeza ubu mu Rwanda rubarura abantu 14529 bamaze kwandura iki cyorezo abamaze kugikira ni 9034 nabo bakirwaye baragira ku 5509 mu gihe abiye indwara imaze guhitana bagera ku 186 barimo batatu bitabye Imana ku munsi w'ejo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tugushimire Asumta Mu Burundi ugwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu rwatangaje ko ruri ko ruraca hirya no hino cy'amategeko avuga kugira amaradiyo yugawe mu mwaka w'2018 yugurugwe ugwo gwego mbere rwatumye ko inama ihuza ibinyamakuru byose byugawe n'ugwo gwego ku munsi wa mbere uza intumbero no gushira mu ngiro ivyo president wa Burundi yashikirije ku munsi wa kane ko ibinyamakuru byose byugawe byo kugurugwa bigaterera mu iterambere ry'igihugu Genzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye inkuru ari mu Rwanda.
Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugwo gwego ari vuba. Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugwo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azokugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo. Yagize ati ubu turi mu nama turiko turacaye no hino amategeko turabica avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gucyo turatora umuti turaje kugira ico dushikirije kuvyerekeye igurugwa gi radio nyene ukorera Monyoma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa ico bikoze ubwo gwego rwarungikiye ubutumire amaradio yegwa nico kibazo Mubahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmo hamwe na BBC ya Bongereza ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradiyo yugawe buvuga buti ugwego sense ruratumiye urongoye iradiyo mu nama izoba ku munsi wa mbere tuzokwigira hamwe ikibazo c'iradiyo ingorane zayishikiye n'ingene cotoregwa muti igasubira gukora namubajije ko amaradiyo nka RPA Bonesha FM na Radio Television Renaissance zaturiwe mu mwaka w'2015 zirimo banko mukunzi yanyeshuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyesha makuru byafatwe ibihano n'ugwego sense gusa Yamara twamenye ko ubutwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari bujumbura ugwego sense gwa mutelefonye kugira ngo azokwita ubwo butumire iyo radio yaryitwaye muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'2015 ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradio
Icyo ndabwiye cyo ndaremereye nuko n'amatate twageze mu kahise tuteza kurondera yene atarego muti hari himenyesha makuru cyafatira ingingo ewe ndakubwire Senes chamuja hamwe mwicarane murangire mu bitorero umuti tubiheze twese tuje gukivi tuje gukivi aga karatahise none gaye ahantu no kwicana twicanye none byo byo twiko twicanye none twiyiki tugaye kahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru byicarane na Senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu nimumako nk'ivyo biba risaba
ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi Arnaud Frogère atwara igisata cya Afrika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane yingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera maradio mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. N'ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka kurenga bazira akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko nubundi impingira cari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka 5 baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutegwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha makuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hame no guhakajyokeza abamenyesha makuru barenga ijana bahunze. Ntivyumvikana ingene inyuma y'imyaka 5 abamenyesha makuru nkabo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu c'amavukiro. Abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke kuva mu mwaka w'2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha makuru. Icegeranyo ca Reporters sans frontières cerekana ko ico gihugu arico kiza imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha makuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'ijana 42. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavé.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Aho bukera ku igenekerezo rya 5 ry'ukwezi kwa 2, abarundi bazokwibuka amasezerano y'ubumwe yatewe ku igikumu mu mwaka w'1992. Abatari bake bavuga ko naho ayo masezerano yagize icyamara inzira y'ugutsimbadaza ubumwe hagati y'abarundi kiri ndende. Bamwe mu barundi barajwe ishinga n'icyo kibazo barimo Vital Bambanze na Emmanuel Nengo bari mu bwoko bw'abatwa na Aimé Pascal Nduwimana ari mu bwoko bw'abatutsi. Ayaze na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamubwira ukuntu babona ubumwe bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Aimé Pascal Nduwimana.
Ewe no banza nko kuvuga yuko bwa mbere no vuga ngo ikibazo cy'umwe bw'abarundi cyaba cyaratangwe igihe aya masezerano yasinyirako mu 1992 ko nshambaza kuraba ibyabaye inyuma yayo cyangwa umuntu mbere agacaraba n'abari batanguje ibyo biganiro cyane abasinye ayo masezerano asinywa gacuraba ibyabaye inyuma ubiravye ntiwoca ushobora kuvuga yuko ubu bumwe turi nabwo ubunye yuko ayo masezerano yoba ariyo ntanduruko cyane iryo bariyo arakajyo kuko ubu tuguwe neza mugabo ntashobora kubivuga yuko kuva nko mu 2025 ugashika umwaka wa 2021 turashobora no kubyemeza yuko ubumwe bw'abarundi ko bwatsimbataye kandi ko habaye intambwe ishimishije je na by'umuziro acabira abamwimice itatu yaba imibano ubutunzi na n'intwaro y'ipolitiki uko duhavumvuga ko nikubona yuko abarundi bagiye hamwe kabona yuko mbere bo basangiye ibikari nka bikeyi washaka mbere turabye by'intwaro yose abona yuko tudako cyagiye hamwe tukabona ko abahutu abatutsi bari hamwe mbere tukabona ko n'abatwa ko bagiyemo urabye no mu bigize intwaro ukabonye sasa abashingamateka batandukanye bari no mu mice yose no mu moko yose turavuga yuko muri imyaka 15 byo kuri ubumwe ko bwatsimbataye
nashaka unaho tujya ku bashingantahe babiri Emmanuel Nengo na Vital Bambanze bari mu bwoko butagirizwa ikintu na kimwe cerekeye amacakuri cyanke bari mu bwoko butigeze ushaka gutera abandi ubundi cyanke guhonya ubundi nashaka mu mushinga ntahe dutangira kuri mwebwe mushinga ntahe Emmanuel Nengo mutubwire ukuntu mubona ikibazo cy'umwe mu Burundi muri iki gihe
cyego mwakoze cyane nuvuga yuko ikibazo kijanye n'umwe bw'abarundi twebwe tugiye muri kahise k'igihugu cyacu baratubwira bati ubumwe bwamye ko abarundi bose bamye basinyira ku mugozi umwe imbere haba intwaro za cami hanyuma hakaza za demokarasi ndabasa abarundi bamye ari umuntu umwe ariko twebwe iyo turavye ako kahise k'igihugu turabona ko kagiye kabamo ibibazo vyinshi na cane cane intambara zagiye zihaba ziri cane cane hagati y'amoko abiri aho rero ugasanga n'ubu abo tubwiza n'ubu bacagiranya ati aba bahonije abandi nabo bagahonya abandi uko niko n'ubu kibandanya bipfugwa turavye ku nyandiko zigenda zihaba kubwacu rero ko tubibona aho tugize ubu turabona yuko igihugu kiriko kiritanasana kugira ngo gishyire hamwe abarundi bose bumve yuko ari bene Burundi uko nako kugira ngo dushobore kubona yuko abarundi ari bene Burundi nuko ibiba bijyanye n'igihugu abene igihugu bose bateza ko bifitemo uruhara hanyuma bakabisangira haba turabye abantu bato bato abene igihugu tubongera tukaraba abanyapolitike tugashobora kwizigira neza yuko intambwe turiko turatera iri kwitera ije imbere ku ntumbero nziza bikeneye rero haniniya rero ko ubwo bumwe bwa ayo masezerano yoba yarashyizweho kuvuga mu nyandiko hashobora rero kubagarira kugira ngo dushobore kugera intambwe rero turabisha yaho tukumva ko abarundi twese turi bamwe atanya gupfa atanya gukira twiteza kutangira iki gihugu cyacu yaba umuto yaba umukuru
murakoze cyane rwose namwe Honorable Vital Bambanze ikibazo cy'umwe gihagaze gute mwihweje ibyagiye birashika kuva ayo masezerano y'umwe atewe ko igikumwe
ego nibyo harabaye amasezerano y'umwe bw'abarundi mu 1992 aba amasezerano yanditswe mu mpuro mugabo ntiyaba amasezerano ari ku mitima y'abarundi kuko yari amasezerano aje guhumahoma ubyari biriko birasambukana cyane cyane ibyari birikwa kuba mu 1988 mu byo twise mu Burundi kuri Nteza na Marangara byaba byaje gukwerekana cyane cyane injyane zari mu mitima y'abantu zitari rwaseruke aho rero abantu bafatana bakicana bagatemana bagacavuga bati hariho abatambwe kugumuka bamwe bakagiriza abandi bakagiriza bariya gutyo rero ugaca usanga umwe wese ubwa mbere na mbere aho yumva ko uwundi ariwe mwansi uwundi ariwe nkozi y'ikibi gutyo we ko kumbure bagize nk'umutima wo ushaka kwikingira uwishyuye ucanye hariya akavuga ati cyese nisha ahubwo ariko ndikingira bisigura rero ko ubumwe mu masezerano mu mpapuro butari bwo dusubira inyuma rero muri kahise k'igihugu turabadega byagenze gute kugira ngo ayo masezerano yandikwe yanditswe kubera hari cyari cyagiye biraba kera bamwe bamwe bagatinya kubivuga ababivuze bagapfuka ashaka bakicwa uwishwe na mwene we ntamuririre gutyo bikaba ibintu bapfukiriye ca turaba rero ku ntwaro za cyane mbega ubwumwe bwari buhari mbega ku ntwaro za gikoroni zarashigikiye koko kumwe bwo bandaranya bubaho bwari buhari tuje mu ntwaro za Repubulika byagenze gute kurenda dushika mu ndyane tuvuga ati ubu biko biraza twakora iki kugira ngo koko ubwo bumwe tuvuga ku munwa bube ubumwe ko umwana azovuka ejo azoza avuga ati basoko bacite baciye mu byari bibabace mu twese umwana w'umuhutu umwana w'umututsi umwana w'umutwa eka n'umunyamahanga ari ngaha arumva koko kari karamura kuvyamwa bishye bumwe twese twipfuza rero cyose biri mu cyane rwose nkaraba kutwana za cyane turabye nko mu bijanye n'imyuga yari tunze abantu aho turashobora kuvuga ko hariho ubumwe ugasanga umuhutu arimye umututsi akorora niko babyita umutwa akabumba cyangwa akagira igihe umwuga wese yakora ishyira umuntu ikii akama akamura akavuga iby'ubundi yari afise habaye iby'intambo habaye kimwe wese agashimirwa hama rero hagitse ho umuntu duce tuja mu bya politike wacu usanga kwe ntwaro ya cyane hari hagahaze nabwe bwari buhari kuko umuntu yatezwa kuzotwara ari uko avutse mu muryango w'ubutwara yavukana imbuto urumva ubutware bwatangwa n'Imana ni ukuvuga ko utatanzwe n'Imana nabo nyine batwara mu bami ibyari bitomoye kuko babanza kureba ko umwana bamukunze cyane ni ingaruka zibyage birakurikirana guhera ku ntwaro ya cyane na cyane cyane bivanye mu kugabura nabi ubutegetsi mu kugabura neza ubutunzi bw'igihugu reka no gusanga atagusabikanya neza uko no kubana ugasanga uyu akorera uwundi
imyaka n'iyindi atagenzeze ndabona bireka tugaruke kuri mwebwe Aime Pascal Nduwimana abashinga nawe turi kumwe yavuze ko ego nivyo amasezerano y'ubumwe yarabaye ariko kenshi na kenshi abantu babona ko umengo ni ibintu biri ku mpapuro batavyumvamwo aho mwebwe muhavuga ko iki
bon nkuko na honorable Vitari yarabivuze ati yabaye amasezerano yo kuhoma homa zo kuri JC ni ndenga muri 1992 kuko niho ariko arayahaza kuko niho aya masezerano bayasinya ko jewe nari muto cyane nari mfite imyaka 11 mugabo naragiriwe amahigwe ndiga hanyuma ndabandana ndiga ndamenya histoire y'Uburundi mugabo uraje muri 1992 ugacuraba ajya amasezerano by'ukuri yari ajya impapuro gusa kwari uguhenda abantu kuko uravye ibyaciye biba ku bari bayasinyishije aho niko mvuga nk'ibyo kiba muri 1993 perezida Ndadaye akagandagurwa 1994 mwarabonye ibyabaye kuri Ntaryamira wari yazanye ayo masezerano muri 1996 agaca agira iyindi coup d'etat ugaca uraba ibyabaye ajya amasezerano jewe yo muri 1992 batubwira ngo nayo ubumwe bw'abarundi jewe by'ukuri uko ndabibona jewe ku mwihwezo wanje yari impapuro byari nk'ibintu by'ibihendwa abana ahubwo jewe nshobora kuba mvuga nti turaza amasezerano yoba yarasize abantu hamwe nk'amasezerano yo guhagarika intambara kuko niyo twe twabonye yuko hakihaba agahengwe turabona hatanguye kuba umwizero w'abantu gusagikanya iby'abarundi yaba intwaro nkuko nari nabikijijemo kare abantu batangura kwiyumvamo igipolisi kimwe igisirikare kimwe batangura kumva demokarasi mbere ikibi ntango yuko n'iyindi migwi igwana haba kureka intambara rero ngarutse rero ubuunye ibyo tubona rero neza no mu Burundi bwacu ahani umuzero ibyo tangura kuba afite icyizere akabona ati mbega muri kino gihe ubu tugezemo hariho ubumwe bw'abarundi rero novuga nti turafite icyizere kandi biranabonekana akarorero namwebwe murabona ariko duhujije n'amashyirahamwe arimo abashingamateka babatwa ibintu bitigeze biba kuva ubu Burundi bubaho barabizi nabo nyine ubwabo bakicara bagasasa mu bashingamateka mu bakenguzi z'amateka ubunye bari n'umushikiranganji ubu tukabona muri leta abahutu abatutsi 55 mbere ubo hakaza n'agashingura cumi tukabona ibitsina byose by'abapapa abamama mu ntwaro tukabona ubwoko ubu tukabonamo abasirikare abajenero tukabona mu bice bitandukanye muri make jewe muri make uko tubibona novuga yuko muri kino gihe turabona isura nziza y'ubumwe bw'abarundi ubwabo jewe sinovuga yuko ubumwe bw'abarundi bwashyizweho.
Nshuti muduteze amatwi, aha niyo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru, washyize hamwe aya majwi ni Fatou Alimaskarara. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mari kumwe na Ange Fidenio Ngabo. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.